nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabara mukirire ntuti namwe bakunze ba radio nzamba agateka kawe turwigenezo rya 9 kigarama numwaka wa 2023 amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira urunani kosomo rwishinze gukurikirana ingene amatora agenda mu Burundi ruriyamiriza umugwi mushasha wo gutegura amatora ubwo runani ruvuga ko bamwe mu bawugize baranzwe n'amabi muri kahise turabikurikira muri ano makuru Leta y'u Burundi yikwiye kwisubira ko ikareka kubandanya kubangamira abandi agateka kazi na muntu bagakora ataterabwoba bakorewe bisabwa n'ishyirahamwe SDDH gishinze gushyigikira abandi agateka kazi na muntu bari mu bibazo ni mu gihe kuri igenekezo ry'icenda kigarama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abandi agateka kazi na muntu Mugiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu naho uno munsi tuganira ku ngaruka zijyanye no kumwika abasirikare b'Abarundi mu gihugu cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo kugwana n'umuhari M23 saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru urunani kosomo rw'amashyirahamwe adahana ivyicaro vya politike gwishinzwe gukurikirana ingene amatora agenda gwakiranye agahinda kenshi igenwa ry'umugwi mushasha uzobujere gutegura amatora mu Burundi seni kubwa Justine Nkurunziza arongoye kosome avuga ko abarongoye uwo mugwi bamwe baranzwe n'amabi bakoreye abarundi abandi bakaba bari mu migwi ya seni yo muri kahise bafashije mu kwiba amatora Justine Nkurunziza akabagaruka gutorero tumwe tumwe mu byaranze ubwo busuma tumutege yompi
Jenny baza ko abari muri urujya mugwa seni ijya composition nyene ya seni ivuga byinshi ni babandi nyene bamye muri uwo mugwi umugwi wakoze nabi kuvyerekeye iby'amatora amatora Jenny uvuga yuko duheruka amatora mu Burundi mu 1993 naho mu nyuma byagenze nabi ariko n'ukuri umuntu yovuga ko cyagiye twari muri demokrasi mu 2005 naho nyine twari tukinyotewe demokrasi novuga yuko abarundi baratoye amatora yagenze neza hanyuma ico gihe sende diratsinda kandi amatora turemera ivyavuyemo ariko rero ubu mu matora yose yakurikira 2010 2015 byose byabaye inkinamico kuko duhere kuri seni harimo abayoboke b'umugambi uri ku butegetsi mwese murazi ibintu twiyamirije by'ubusuma byo kugenda bakagira amakaranga muntu bakita rugasanga mu directeur yicaranye n'abanyeshure abanyeshuri gifyo bariko baragira fraude ya carte d'identité ugasanga umuntu umwe asama carte d'identité ashika 10 aho rero kugira ngo azogende gutora ku bibanza 10 ku mazina dasa ibyo navyo twagumye tuvyiyamiriza muri buka ushinga nayo Pierre Claver Mbonimpa afise igifo vy'amakarata agira rire ariko arerekana ati ni murabe ibintu biriko biraba ikindi naco ugasanga ku mabiro de vote huzuye imbonera kwezi ziriko ziratera ubwoba abantu bose baje gutora ikindi naco twabonye no kwibutsa n'amakamyo yaguma avana abantu nko mu Kamenge yuzuye amafuso abajana nko mu Buyenzi kugira batore kandi murumva ayo matora yose yakurikiye yaranzwe n'ubusuma butagira uko bungana ejo bundi mu 2020 twese twarabonye yuko umugambwe senere watowe ku bwinshi mugabo si byo byaheje bishyikirizwa abarundi murumva yuko kenshi baratora mugabo batora inyishu bazifise muri buka badusohorera bruyo ikintu kitagira umutwe n'amaguru kazi hise yasohoye kugira yerekane ngo amatora ngo amaresulta y'amatora
mu byerekeye agateka kazi na muntu naho igenekerezo gicende ukwezi kwa Kigarama n'umunsi mpuza makungu wahariwe abaharanira agateka kazi na muntu ishyirahamwe SDDH gicinze gukingira abo bose baharanira agateka kazi na muntu bari mu bibazo ribona ko mu Burundi uyu mwaka wa 2023 tutabaharanira agateka kazi na muntu amenyesha makuru atari bake baraturubitswe barahagarikwa barafungwa bidaciye mu mategeko iryo cyirahamwe risaba abategetsi b'ihugu kwisubira ko bakareka abana gateka kazi na muntu bagakora umwuga wabo bidegemvya kandi bakurikije amategeko dutega amatwi Jeremy Rukuki arongoye iryo cyirahamwe
uyu mwaka 2023 ko wagaragayemo ihagarika nipfungwa ry'abaharanira agateka kazi na muntu abamenyesha makuru benshi muri abo twogaruka kwipfungwa ry'abaharanira agateka kazi na muntu bo mu mashyirahamwe AFGB na APDH aribo Sonia Ndikumasabo Maria Emerusabe Odasi Habyarimana Silvana Inamahoro na Prosper Runyange nubwo barekuwe babandanije bakurikiranwa bagirwa ko iterabwoba eka n'amakone y'amashyirahamwe yabo arugagwa nitworeka kugaruka kubaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru benshi cyane bashika amajana bahejejwe nyuma y'igihugu inyuma y'ibyago byo mu 2015 gushika uno munsi maze 12 muri bo bakaba baciriwe urubanza rw'akarenganyo bacirwa igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose iyo mategeko aho nyanzwe atacamira turagaruka kwihagarikwa nifungwa ry'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye kuva ahagarikwa na cane cane uyu mwaka akaba uburenganzira bwiwe bwo kwivuza akarenganyo no gufungirwa kure y'umuryango turasaba ko iterabwoba imanza za ngondagonde kuburizamwo ibikorwa n'ayandi mabi yerekereza kubaharanira agateka kazi na muntu byuhagarara mu Burundi turasaba ko umenyesha makuru Florian Irangabiye arekugwa vuba bwango atakirinze gusabwa
igenekezo ya cenda Kigarama amakungu arahimbaza umunsi mpuza makungu hari kugwanya icaha ciho nyabwoko uyu munsi wibutsa ko kugwanya icaha ciho nyabwoko ari igikorwa cy'umuntu wese na cyane cyane abarongoye amareta harakwiye gushingwa sentare cy'imanza abakozeho nyabwoko mu karere ka Afrika y'ubuseruko yemewe n'ishyirahamwe mpuza makungu ni kugira ngo abakoze iyo nyabwoko mu karere no mu Burundi bashigwe imbere y'ubutungane ibyo bisabwa ishyirahamwe rigwanya iyo nyabwoko ase genocide cy'imoso mu gisata Canada Emmanuel Nkunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe asanzwe yaronose bijanye no kugwanya iho nyabwoko agasigura ko kubera ukudahana ibyaha mu Burundi abakoze iho nyabwoko mu Burundi n'ubu bacindegembya tumutegeyo
kubera iho nyabwoko ari icaha kidasanzwe kigomba guhonya abandi mukaba muzi ko mu Burundi bavuga bati ubonye inkuru yarabije ntubwire ngo marabase n'umukunzi birajana duca dusaba mu Burundi wari we wese atari kuvuga uwakozwe ko canke uwahatswe kugwi iho nyabwoko kuko ntanga karorero mu Budagi bwari burongowe n'abanazi bari bangwe n'umubisha Hitler nivyo igihe bakoze umugambi wo kugomba kumara abayahudi bo mu Buraya bagashobora kwica abarenga miliyoni 6 naho kwibagira yuko muri ubwo Budagi nyine baratakaje abantu bashika miliyoni 6 ndatu wenyine ubwaho cyo cyo nyacyari gikwiye kugira ngo kicitegerezo kugira ngo umuntu ntagire ngo jewe byo kugwanya ihonya bwo kwibinda kera none nko mu Burundi ho urabona ni byo turenza ku ruho rw'amazi tubizi mvuze ngo twebwe zo vuga twebwe kugwanya ihonya bwo kumuri ase genocide cyangwa twebwe dusanze ukora ubushakashatsi bwo kugwanya ihonya bwo ko urabona ishanga impuzo makungu oni mwaka w'1995 wararungitse umuguru gutohoza hanyuma mu 1996 mu kwezi kwa 8 2022 urasohora icyegeranyo gisigura neza gitomora yuko ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi biri mu bice bya Jomba 1883 kuduga gushika ku 1896 aho ryacye nasaba yuko hashingwa ifise ntare mpuza makungu yo guhana bakoze iyo shano twebwe mu Burundi giye dusanze tuzi ko ibyo byabaye kandi nasanze nikaba yavuze yarerekanye muri ico gice cy'ama 1883 ko ihonyabwoko ryahiga abatutsi twari dukeneye kubona ko hariho n'imiburi y'uburi abari barongoye uyu mugambo wa Afrode warubongoye igihugu ico gihe ari no washinze CNDD-FDD abana ihonyabwoko bikorongoye igihugu bitabere baciye urubanza ivyo byo bigongwe n'iki bikaza mu nyuma ariko intahe yavuze bugingo rero atari uko biri mu Burundi igihugu kiba caraguye mu kaga aho gutaba kirongoye none gukora ihonyabwoko ryo bituma ubwa gatatu cyo dusaba yuko amakungu yobona yuko iyakariye ntigata irakabaganwa igihugu kimaze kurongwa n'abakozi ihonyabwoko badumwe kuri tugina nations une biratahuritse naho bibabaje yuko ubarungise inteko z'igihugu zikaje muri Congo gufasha abariko bakora ihonyabwoko nico gituma rero tugira tuti ihonyabwoko ridahanywe nta kabuza naho bibabaje ritegezwa kubandanya uno munsi rero dufatiye akanya gusaba dushimitse tubwira yuko abarongoye ibihugu cyane cyane mu karere ukuntu bamaze kubona ihonyabwoko cyakoze ishano na nations une rero yuko hageze ni batarengeranye yuko ijya sentare mpuzamakungu iryo shami ryatwiremereye iyo cishwaho asigaye abagirizwa ako kabikabije k'ihonyabwoko cyakoze kumara abatutsi mu Burundi kugira nations une yabyerekanye bagakwitwa nayo mu gahanga
Inzamba
amakuru twateguriye arabandanya kuri kadu inzamba gateka kawe nkuko vyama bigenye imisi yose ya gatandatu numwanya w'iganiro ku isoko uno munsi iganiro ku isoko gishimikira kungaruka hazo kurusha abasirikare b'u Burundi mu ngwano ziho zibera mu ntara ya Kivu mu buraruko mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Congo iganiro ku isoko mugishikizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
bamwe muri bo bamaze iminsi bapfira mu ntambara mu ntara ya Kivu yo mu buraruko abandi bakomerekerayo mu gihe abandi bagirwa imbohe abasirikare b'u Burundi barungikwayo mu mpisho gufashanya nabo muri Congo kugwanya umugwi witwaje ibigwanisho M23 abanyepolitike bamwe bamwe bafata gute iyo ngendo ya leta y'u Burundi yo gushyigikira uruhande rumwe kandi byitwa kwirikirahuza abariko batana mu mitwe amakungu yokoriki kugira ngo iyo ntambara imaze igihe muri ako karere irangire zimwe mu nyishu ziri mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 9 Kigarama mu 2023 muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze kuri uwa 5 inteko z'umuryango wa Afrika yo guseruko zari zijejwe kugarukana mahoro muri Kivu yo mu buraruko zarabandanije kuvayo ku mugaragaro kubera ko leta ya Republika ya Demokarasi ya Congo yanse ku kiringo cyazo cyongerezwa intambara zozo zabandanije zisekera muri ako karere intambara zihuza uruhande ruri mu gisirikare cya Congo n'imigwi yitwaje ibigwanisho igishigikiye harimo n'abasirikare b'u Burundi n'urundi ruhande ruri mu mugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu ntango ziyinzwi izo ntambara zari zikaze mu duce twa Sake na Mushaki nk'uko tubibwirwa na Josephine Jones Nkunzimana
intambara zatanguye ku Imana uheze zija gukomera cyane ku munsi wa mbere igenekezo rya 4 Kigarama mu bice byegereye ahitwa Sake na Mushaki ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'abasirikare ba Congo kandi zambaye umwambaro wa Congo zo muri batayo y'umunani ya Tafok zari zegereye ahitwa Mushaki mu ntara ya Kivu yo mu buraruko amakuru atangwa n'abasirikare yemeza ko Major Nesfond yiragije batazira bigohe yatwara imwe mu makompanyi ya batayo y'umunani yahasize ubuzima ubundi hasize ubuzima ni Major Pascal Ngendakumana batazira faraja amakuru atangwa n'abasirikare yemeza ko muri izo ntambara n'umuhari M23 hoba kandi hari izindi nkwazangabo zaguye muri iyo ntambara ayo makuru nyine avuga ko hari abasirikare barenga 10 bakomeretse muri bo harimo Major Andre Ndayizeye yajejwe iby'ingwano muri batayo y'umunani ya Tafok bita S3 batayo hamwe n'abandi basirikare bataramenyekana igitigiri bakomeretse ayo makuru nyine avuga kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari n'abandi basirikare batazwi iyo bari canye ngo hamenyekane ico babaye muri kino gihe abasirikare b'abarundi bamwe bamwe batanguye kubona ko barushe maze amategeko adatahuritse batangura kuyanga amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko kuva gace ka Mushaki gasubiye gufatwa n'umuhari M23 bamwe mu basirikare bakasiga ubuzima abandi bagakomereka bacitse ku icumu bagakinjura isabi isabi atawuravye ko ajanye n'uwundi. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bashimye gusubira inyuma n'amaguru ngo bazotebe bashike Ibukavu maze bajabuke binjire mu Burundi ngo naho byo batwara ukwezi bazobikora. Aba basirikare bidoga ko badahabwa agaciro nk'ako umusirikare ari kurwanira amahoro mu makungu.
Urongoye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko inteko z'umuryango wa Afrika yo mu bumanuko SADC arizo zizosubirira iz'umuryango EAC ariko umugambwe MSD ubona ko iyo atari nyishirama. Umuvugizi w'uwo mugambwe Epitas Nshimirimana abona ko atanyishirusha ibiganiro.
Ubwa mbere dutera kamo amakungu ishirahamwe mpuza makungu oni ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ishirahamwe ry'ibihugu by'akarere ko mu buseruko EAC yuko bakubita agatima mpembero bakagenda kugutora inyishu y'ibibazo nyabyo. Inyishu nayo ni gutunganya ibiganiro bishobora guhuza umuhari M23 na leta ya Kongo bakumvikana kuri birya bibazo bituma haba irya ntambara. Naho ubundi kurungika y'abasirikare nkuko babikoze urabona igisirikare cyayase cyarananiwe ubu haravuga ko SADC igiye kurungika igisirikare naco nyene bizogenda nkuko biriko biragenda igihe bazo batarashika kunzira nyayo yo gushobora gutorera inyishu biriya bibazo.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance umuvugizi w'umugambwe MSD aranegura ingendo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kurungika abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya M23 kandi yafatwa nk'umuhuza mu kiringo cy'umwaka yaramaze arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Hamangarutse kuri leta y'u Burundi cyane cyane umukuru w'igihugu ivyo ari karakora amenye ko bizomugaru ejo cyanke hijya hejo kuko kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yizewe ngo abe umuhuza wa leta ya Kongo n'umuhari M23 hanyuma bikamuta kuwa amazi agasuzuguza u Burundi mu guca ku ruhande akaza gukora ibinyuranye n'ibyo yari yashinzwe kugenda ukaja kurya za komisiyo zo kwiyumvira yuko uzo tora ikibazo gihanze ikindi gihugu n'ibibazo biri wa udashoboye kubitorera inyishu sinibaza ko uko yiyumvira biriko bira bizogira ico bitanze. Kubahuka ukadandaza abana b'u Burundi nk'uko biriko biragenda gushika yaho bagandagurika ntuseru kuvuga kuri leta mvyeyi uvuga kuri umuvyeyi birateye isoni ejo hirya yejo abarundi bazobimubaza nico gituma tumubwira ko yokwikebuka nagarukirize ngaha rikara ararenga karimbi kuburyo bw'ibizokononeka ibiriko birononekara bizomaramaza abana biwe n'abuzukuru biwe. Ivyiza rero nuko yohagarikira nga ahubwo agatanga intererano z'ingene habaho ibiganiro bishobora gutuma biriya bibazo bikemuka.
Kuwa gatanu Kigarama igihe urongoye umuhari M23 Bertrand Bisimwa yagiriza abasirikare b'u Burundi bari mu nteko z'akarere EAC ko bifatanije n'abandi basirikare b'u Burundi n'aba Kongo basanzwe bagwanya uwo mugwi mu ntambara igisirikare cy'u Burundi cyavyamiriye kure ku rubuga X ariko icyo gisirikare cy'u Burundi nta na kimwe kiravuga kubijyanye n'abasirikare bacyo bamaze igihe bikigwa ku rugamba abahakomerekera hamwe n'abagizwe imbohe muri izo ntambara zimaze guhekura imiryango y'abarundi itari mike. Aha rero niho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Turabakengurukiye mwese mwaduteza abiri mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Emile Nibasumba arakenuye mu gusozera ano makuru tuyasozerere mu gisata cy'amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri indwi dushikizwa na Eddie Claude Nazo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ikaza kuri mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri indwi tuyatangurire ku kimenyesha makuru iwacu cyandika ku masengero y'abaparotestanti yabaye menshi mu gihugu cy'u Burundi aho usiga usanga bamwe mu bajejwe ayo mashengero bambara umwambaro uranga ayandi mashengero
badasangiye uko bigisha ibijanye no kwemera. Akarero gatangwa na Iwacu n'ishengero ry'abaprotestanti riri mu Carama muri zone Kinama komine Ntahangwa, aho usanga abapastori bambaye umwambaro w'abapadiri b'ishengero Katolika. Mu pastori azwi ku izina rya Ferdinando Bankuwiha ngo yamaye abonetse yambaye uwo mwambaro mbere akaba namaze no kuboneka yambaye umwambaro w'abakadinare b'ishengero Katolika. SOS Media nacho canditse ku mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cha Tanzania zigiye kwa buke buke ikarata y'ubuhungiro yo muri ico gihugu. Ivyo leta y'u Burundi ya Tanzania yafadikanije na HCR bavyumvikanye mu ndwi iheze mu nama yabo igiriya 2024 ngo nukugira ngo izo mpunzi z'abarundi zigarure agatima ko gutahuka ku bwinshi kandi kugushaka kwabo. Icyo gihe haranasinywe urwandiko rwaka ubuhungiro impunzi 155 z'abarundi bari mu gihugu cha Tanzania. Kubwa SOS Media, leta y'u Burundi yaremeye ko izo hagaciro impapuro z'imitsindo n'amaseritifika vyatanzwe n'ico gihugu ku barundi bahungiye. SOS Media kiravuga kandi umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho batera ubwoba hafi ikambi impunzi y'Inyarugusu muri ico gihugu nyene. Tukuri kuri SOS Media nyene kiravuga ibiziga bibiri vyatowe muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ivyo biziga vyatowe biciwe umutwe muri zone Gasenyi, kimwe gitogwa mu murima w'ibigori, ikindi gitogwa mu murima w'imyumbati. Kubw'ico kimenyesha makuru abakekwa gukora ayo mabi ngo n'urwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe CNDD-FDD. Umustanteri wa komine Buganda ngo yaciye ategeka guhamba ivyo biziga bitashoboye kumenyekana. Iyo zone iri hafi y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo irakunda kwibonekezamwo ibiziga aho bivugwa ko abajabuka imbibe bava ikongo canke baja ayikongo bakunda kwambugwa utwabo. Imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi, tuje kukimenyesha makuru igihe gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Cibaza ikibazo nimba Uburundi bwoba bwarahemukiye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu bibazo byo kugarukana amahoro mu gihugu kibanyi cha Kongo Iharanira Demokarasi. Kivuga ko inyifato y'u Burundi mu bibazo by'umutekano mu buseruko bwa Kongo ishobora guteza ingorane mu karere no ku Burundi nyene ubwabwo. Mu gihe uwo muryango waje hamwe kugira ngo uronderere amahoro arama igihugu cha Kongo, leta y'u Burundi yo yaciye irungika bamwe mu basirikare bayo mu kinyegero kugira ngo bakore ibitajanye n'ivyapfunditswe n'uwo muryango. Abasirikare b'u Burundi bahisemwo gukorana n'imigwi y'abagwanyi nka Wazalendo FDLR yakoze ihonyabwoko mu Rwanda hamwe n'abacangero b'abanyaburayi n'abandi. Kubw'ico kimenyesha makuru Burundi bwarabangamiye inzira yo kugarukana amahoro ya yase mu gihugu cha Kongo Iharanira Demokarasi. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi, mwari kumwe na Eddie Claude Ninazwe, nkaba ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Eddie Claude Ninazwe arakenuye ni no kuri iryo rwijya Eddie Claude Ninazwe duce dusozera ko amakuru twateguriye kuri uno mugoroba. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi bovuze niyongere nayo ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.